Zambia, Zambia na.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Mwiriwe kuri bamwe ku bandi mwaramutse inshuti bagenzi baradinza mbagateka kawe turi ku munsi w'Imana igenekezo rya 2022 rusama 2022 nkuko mumenyereye twashikiriza mwamwe mu makuru yaranze inondwi cyuko turasozera mukaba mwashikirizwa na Jehovah 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 Imana. Mu gisata cy'agateka kazi na muntu abegereye umuryango w'umunyororo General Major Celestin Ndayisaba afungiwe mu ibohero rya Murambya baratabaza basaba ko babijejwe bumurungika kwivuza kuko amagara yiwe atifashe neza, basaba ko ukuvuzwa kwiwe byonyaruka nk'uko byasabwe n'umuganga mukurikirana. Umukuru w'ibohero rya Murambya we ku ruhande rwiwe yaramaze gusaba abamukurikira ko uwo munyororo yohabwa uruhusha rwo kuja kuvurirwa mu gisagara ca Bujumbura. General Major Celestin Ndayisaba asanzwe ari mukukuruke mu gisirikare cy'u Burundi akaba afunzwe akurikiranwa ku rubanza rw'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Inkuru twateguriwe na Jose Nimenya.
Uwo mukukuruke mu gisirikare cy'u Burundi cya kera XFAB General Major Celestin Ndayisaba batazira kibadashi afungiwe mu ibohero rya Murambya. Amakuru ava muri iryo bohero avuga ko amagara yiwe yifashe nabi cyane kuva mu ndwi iheze biturutse ku ndwara y'igisukari hamwe n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso asanzwe agwaye haraheze igihe. Umukuru w'ibohero rya Murambya akaba yaheruka kumujana kumuvuriza mu bitaro by'i Murambya, abaganga baca bamutegeka ko yoja kumuvuriza mu gisagara ca Bujumbura aho abaganga bashobora kumukurikirana. Mubegereye umuryango wiwe bagasaba ko yonyarukanwa kwa muganga kuko amagara yiwe yifashe nabi cyane.
Mwinyarijeze niho bino byaka cyane, baramutwara mu bitaro imurambya kuko yashobora kwigendera mu bitaro batinze niwe yamutwaye. Umuganga rero arabona ko umuntu arembye cyane kumwandikira ko yoza kuraba umuganga umusesiyariste kuko n'amashigasa nayagira afatwe. Twebwe nk'umuryango turafise ubwoba cyane kuko no kubyimba yamaze kubyimba amaguru, bavuga yuko bikebye ishobora kumera nabi. Directeur wapinze yandikira abamukurira muri Secteur General des Affaires Penitentiaires batubwiye yuko babajije hejuru bababwira ko nabo ariko baza hejuru.
Abegereye umuryango wa General Major Celestin Ndayisaba bakavuga ko kurindira ko abo hejuru bafata ingingo amagara y'uwo mugwayi abandanya amera nabi, bagasaba uwo wese abishoboye kubafasha kugira ngo wabo ntabwo mwibohero adashikiriye abaganga.
Umuryango rero turatabaza udusabye ko abantu badufasha gutabariza inshuti yacu yabamutiriza avuwe. Dusabye dushimitse ko bamurekura arabikejwe bo hejuru avuwe akize iri mu munyororo ubutungane buze bukore, tugataka tukahambira abo hejuru ministre wa justice procureur general de la republique kubera batubwiye ko dosiye ya General Ndayisaba Celestin iri muri Cour Supreme tubwira yuko ihabwa na procureur general de la republique. Twebwe icyo dusaba
umukukuruke General Major Celestin Ndayisaba batazira kibadashi amaze imyaka ine mu ibohero rya Murambya akaba akurikiranwa hamwe n'izindi ntwazangabo zahoze mu gisirikare cya kera XFAB mu rubanza rw'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Abandi bafunzwe muri iyo dosiye ni abakukuruke Colonel Laurent Niyonkuru, Colonel Anise Nahigombeye hamwe na Colonel Gabriel Gunungu, bakaba bafungiwe mu ibohero rya Murambya Gitega na Rutana. Urubanza rwabo rukaba rugeze muri sentare Ntayinyuzwa.
Umuyobozi w'ibohero na wundi ategerezwa gusaba uruhusha kugira rungike General Major Celestin Ndayisaba batazira kibadashi kugira aje kwa muganga kwivuza. Ivyo ni vyashikirijwe n'umushingwamanza Jean-Claude Niburumusi ajeje gisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Rukristu gishinze kugwanya gusinzikariza ubuzimwa ikiremwa muntu mu Burundi akate Burundi. Kubwiwe kubuza umunyororo kuja kwivuza bakurikiranwa ku byaha bifitaniye isano na politike bimaze igihe bikogwa n'abarongoye amabohero kandi amategeko abarekurira gutanga uruhusha ku muntu amagara akitse ngo aje kuvugwa. Umviriza
Semura kati Burundi tufisa makenga chane kuteka nyina magara ya jenari ndaisaba aho afungwe mwero ya Murambya alikara nikwa kuja kuivuza nkuko umuganga alikara mukurikirana mu bitaro vya Murambya yabisabye kandi n'impapuro zikaba zibigaragaza twama tuvuga yuko abanyororo bakurikirana mu byaha vya politike badafatwa cyo kimwe n'abandi banyororo n'ibi rero niki jenari ndaisaba kiriko kiragaragaza ivyo twama tuvuga muri aya maraporo siwe wa mbere biriko birashikira n'abandi cyane cyane muri abo babahoze mu gisirikare cha kera imbere yuko bavanga bahoze mu migwirwana n'igisirikare cya leta abantu bari mu gisirikare cya leta bafunzwe ibyaha bifitaniye n'isano ya politiki nyine bama bafatwa nkuko nyine twebwe rero twashaka kwibutsa abatwara amabohero yuko iyo bari kwarafata ingingo zinyuranye n'amategeko kandi dushobora kugira ingaruka mbi ku magara y'umunyoro y'abanyororo bamenye yuko ejo cyangwa hirya ejo bigashika imbere y'ubutungane ariyo bazobibazwa nibyo naho leta yosabwa indishi bamenye yuko ishobora no kubahindukira ko nabo nyene ikabasaba ko batanga iyo ndishi kubera ari itegeko ribyemeze itegeko rivuga yuko umuntu ukozi wa leta ko zikosa iyo leta ihamagariwe kuriha iyo ndishi nayo igashobora kumugarukira ikamusaba yuko ariwe ayisubiza leta rero bamenye yuko ibyo bakora binyuranye n'amategeko kandi bashobora kubyishura twagomba gusaba kandi yuko bokwikubita gashi abashobora gufata ingingo zarizo zose ku rwego rwo rwose kugira ngo amagara y'uyu umunyororo amere neza mukubahiriza cyane cyane ubyo amategeko murekurira bamureke aje kwivuza kugira ntabandanya sindikara
uruganda rwa radio nzambagatika kawe ntiturashobora kuronka abarongoye ubuyobozi bukuru bw'amabohero ngo bugire ico bushikirije kuri ico kibazo cyo kubuza kuja kwa muganga umunyororo akitswe namagara ishirahamwe Swiss Med International ari naryo rifise umutaye munini mu bitaro Kira Hospital rirababajwe n'ifungwa rya muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ibyo bitaro mu rwandiko abashingwa manza b'iryo shirahamwe bandikiye urongoye urwego ushingwa ntwaro rwa Kira Hospital Charles Ndagijimana bavuga ku ifungwa rya Christophe Sahabo riciye ku biri n'amategeko basaba nyabuna ko yorekugwa mu maguru masha ibiri muri urwo rwandiko mu bushikirizwe na Beni Axelrod
muri urwo rwandiko abashingwa manza b'ishyirahamwe Swiss Med International ari naryo rifite umutaye munini mu bitaro Kira Hospital bandikiye umukuru w'urwego nshingwa ntwaro w'ivyo bitaro Charles Ndagijimana rusaba ko Christophe Sahabo yahoze ari umuyobozi mukuru wa Kira Hospital yorekugwa kuko afungiye ubusa urwo rwandiko rukavuga ko Christophe Sahabo yafunzwe atamatohoza akozwe ivyo navyo bikaba biciye kubiri n'amategeko Umushingwa manza aburaniye iryo shirahamwe akabamenyesha ko itanga imihoho rya Christophe Sahabo mu mabanga y'umuyobozi mukuru wa Kira Hospital ryabaye kugitsura n'iterabwoba ngo rwandiko rubandanya ruvuga ko iryo shirahamwe ari naryo rifite umutaye munini ritemera na gato ingingo n'imwe yafashwe n'urwego nshingwa ntwaro rwa Kira Hospital kuva ku igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2022 izo ngingo zikaba zafashwe abafise imitaye minini muri Kira Hospital batarimwo nkuko uwo mushingwa manza abandanya vyandika ubwo rwandiko ruratera kandi vyatsi ibaruwa ryanditswe ku genekerezo rya 2020 z'ukwa kane n'urongoye urwego nshingwa ntwaro rwa Kira Hospital Charles Ndagijimana aho yasaba gusubiriza abantu babiri bahora mu rwego nshingwa ntwaro bitwa ko batanze imihoho ivyo bikaba ngo vyabaye haho nyanzwa amategeko Serge Huvine ari nawe yateye umukono kuri urwo rwandiko asaba ko urwego rushingwa ntwaro rutohirahira ngo ruduze umutahe abafise umutahe munini batabizi runagabisha kandi ko urwo rwego rutohirahira ngo rwake imitahe amashirahamwe yashize amafaranga muri Kira Hospital urwo rwandiko rusozera rusaba icegeranyo c'amanama yakozwe n'urwego nshingwa ntwaro na bene imitahe yagenye Charles Ndagijimana mu mabanga yo kurongora urwego nshingwa ntwaro no kugena Sylvain Pierre Nzeyimana mu mabanga y'umuyobozi mukuru w'ibitaro Kira kuko vyabaye mu manyanga atagira izina
tubandanye igisata cy'agatika kazi na muntu abantu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta y'Ubujumbura barabandanya kwicwa kunyuruzwa no gufungwa hadakurikijwe amategeko ibyo tubisanga mu cegeranyo casohowe kuri uyu wa gatatu n'ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu ku isi Human Rights Watch mu matohoza yakozwe na Human Rights Watch basanze abakora ayo mabi ari bamwe mu nzego z'umutekano iperereza hamwe n'imbonerakure ido nido na Beni Axelrod
Muri ico cegeranyo ishirahamwe Human Rights Watch ivuga yuko hagati y'ukwezi kw'icumi k'umwaka uheze n'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka iryo shirahamwe ryakoze amatohoza mu bantu barenga 30 muri abo harimwo abakorewe amabi bamwe mu baharanira gato y'akazi na muntu na bamwe mu barongoye imigambwe itavuga rumwe na leta nkuko biri mu cegeranyo cha Human Rights Watch amatohoza yakozwe ahanini mu ntara zibiri za Cibitoke na Kayanza yerekana ko abategetsi bo mu ntara babangamiye bikomeye abanyagihugu batavuga rumwe n'umugambwe CNDD FDD muri izo ntara Human Rights Watch ivuga ko ukudahana ibyaha ubwicanyi kuboreza igufa abantu n'andi mabi byabaye murengera Human Rights Watch ivuga kandi ko yarose ireresi irimwo intwazangabo mu gisirikare n'igipolisi bigamba ko bisha abantu. Human Rights Watch mu cegeranyo cabo bavuga ko mu ntara ya Kayanza bamwe mu bajejwe umutekano hamwe n'ugwaruka rw'imbonera kure bamaze igihe bica abantu. Human Rights Watch muri ico cegeranyo ivuga ibitero vyabaye mu mwaka w'2020 no mu mwaka w'2021 mu ntara zitari nke z'u Burundi. Igitero kimwe cakozwe muri komine ya Matongo kikaba cahitanye abantu batandatu n'abandi batatu bakomeretse. Kuva ico gihe abanywanyi b'umugambwe SNL baciye batangura gufungwa bagirizwa ico gitero. Muri ico cegeranyo bavuga kandi ko ifatwa n'ifungwa rya Tony Germain Nkina aharanira agateka akazi na muntu ryerekana ko mu Burundi abaharanira agateka akazi na muntu batorohewe. Human Rights Watch mu cegeranyo cayo ivuga kandi ko intara ya Cibitoke iza ubwa mbere aho agateka akazi na muntu gahungabanywa cane. Ibintu byagiye kunyuka inyuma y'ibitero byabaye mu mwaka w'2021. Human Rights Watch isoze icegeranyo cayo isaba leta y'u Burundi kwiyamiriza ihohoterwa rya kiremwa muntu bikogwa n'abajejwe umutekano n'ugwaruka rw'imbonera kure. Kwankira ugwaruka rw'imbonera kure kwigenza nk'abajejwe umutekano be n'uko leta yo kubahiriza umutekano w'abanyagihugu no kubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro mu Burundi bose.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Icegera surongoye ihuriro ry'amashyirahamwe y'ubudandaji n'amahinguriro yarakuwe ku rutonde rw'abakandida baharanira ikibanza cyo kurongora CFCIB. Iyo ngingo yafashwe n'urwego rujejwe gucungera iyubahirizwa ry'amategeko muri iryo huriro arigo Conseil de Surveillance mu Gifaransa. Jeanette Karire Kinyana yakuwe inyuma yaho yitwariwe n'uwaramutswa CFCIB muri kino gihe amuhora ko yandikiye umukuru w'igihugu amushikiriza ibirego kuwo bahiganwa umushinga amateka Olivier Suguru amwagiriza kuba ari mu mabanga dahuye no kurongora iryo huriro ry'amashyirahamwe y'ubudandaji n'amahinguriro. Iryo kugwa ribaye uwo yandikiye umukuru w'igihugu atararonka inyishu yaho umukuru w'igihugu ahagaze ku makenga yerekanye mu gihe Olivier Suguru yotoregwa kurongora CFCIB. Mukamenya ko uwo mushinga amateka ari we wenyine asigaye ku rutonde rw'abitoza muri ico kibanza. Intandaro y'uko kutumvikana n'uko umushinga amateka Olivier Suguru ashaka kurongora CFCIB mu gihe asanzwe arongoye urwego nshingwantwaro rw'ikigo OBR. Ivyo Jeanette Karekinyana akabona ko bitajanye. Iyo nkuru tuyisikirizwa na Jorge Nimenya.
Mu gihe atandwi isigaye kugira uburongozi bwa CFCIB busubirizwe ukutumvikana niko kwadutse mu biteze guhiganirwa ico kibanza. Jeanette Karekinyana ari mu bitoza akaba yarasanzwe ari n'icegera curamutswa CFCIB muri kino gihe yandikiye iketo umukuru w'igihugu amushikiriza amakenga afise ku mukandida bahiganwa umushinga amateka Olivier Suguru. Nawe yemerewe kwitoza gusubirira urongoye CFCIB muri kino gihe. Uwo mukenyezi nawe nyene aharanira ico kibanza yandika asigura ko uretse ko ari umushinga amateka Olivier Suguru asanzwe arongoye urwego nshinga ntwaro w'igisata OBR kijejwe gutoza amakori ya leta akaba kandi n'umunyamabanga mukuru mwihinguriro Savono. Ico cegera curongoye CFCIB avuga ko ayo mabanga ajejwe amushira mu bisata bitatu biserukira igihugu ariyo n'amashinga mateka leta hamwe n'igisata cy'abagwiza tunga. Jeanette Karekinyana akabona ko mu gihe yotogwa kurongora CFCIB yoca narongora urwego nshingwantwaro rujejwe iterambere ry'igihugu ADB. Ukwitoza kwa Olivier Suguru rero ngo kuguriyemwo inyungu ziwe gusumba iz'igihugu nk'uko uwo bahiganwa abimwagiriza muri iyo kete nitatevye ariko kwiyamirizwa n'umuyobozi w'ubu wa CFCB Odas Ndayizeye ariko arasozera ikiringo ciwe we yavuye yandikira ugwego rujeje gucungira ibikorwa vya CFCB arusaba ko gwokwerekana amakosa yarenzwe n'ico cengera ciwe mu kwiyamiriza uwo bahiganwa mu kete yandikiye umukuru w'igihugu arenze inzego nyobozi za CFCB mu gihe amatora yitezwe ku munsi wa kabiri w'indwi iza hazoba ari kugenekerezo rya 2024 za kuno kwezi umuyobozi wa CFCB yasavye ugwego bita Conseil de Surveillance kugotomora vyihuta ibijanye n'izo zuguru zuguru yagiriza icegera ciwe kugira amatora ategurwe mwituze
niano duciye dusozera makuru yaranze inondwi twariko turabashikiriza mwakoze mwese bari ko baradukurikira Josephine Jean Fundimana ariko dayashikiriza ndabifurije kuroranirwa naho utaha.
Zambira
Samirana. Amakuru yaranze inondwi.